VOA. Muteze amatwi ijwi rya
Amerika. Mwiriwe neza kuri mikro ku makuru tubafitiye kuri isaha muri kumwe nanjye Fide Niyongabo kaze mu biganiro byacu kuri radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
urwego rw'ubugenzacyaha rwayoborwaga n'umushinjacyaha niko amategeko abiteganya kuba rero bigomba kuba mu rwego rumwe n'intambwe mu burenganzira bwa muntu.
Uwo n'umushikiranganje ajejwe umutekano mu gihugu mu Rwanda Musa Fadil Harerimana avuga ku rwego rw'ubushikirize manza ujejwe amatoza y'ibyaha kwari rusanzwe ari ishami ry'igipolisi y'igihugu mu bushikiranganje bw'umutekano mu gihugu ruzocungwa n'ubushikiranganje bw'ubutungane. Hillary Clinton yashikirije imigambi yiwe yerekeye ubutunzi uno musi kwa kane. Amahiganwa yukoga imetero 50 yabaye Rio de Janeiro. Uburusiya buriteguriye ivyerekeye kongereza ikiringo c'agahengwe kugira bifashe mu gisagara ca Aleppo. Aya makuru n'ayandi makuru twabateguriye turabirashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Umukandida w'umudemokrati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Hillary Clinton yashikirije imigambi yiwe yerekeye ubutunzi uno munsi kuwa kane, amenyesha ko imigambi yiwe yofasha igitigiri kinini cy'abakozi b'Abanyamerika, mu gihe umukandida bahiganwa w'umurepublika Donald Trump afise imigambi yo kugabanya amatagisi ku bakire nkawe. Hillary Clinton ashikiriza imigambi yiwe yerekeye ubutunzi mu gisagara cya Warren muri Leta ya Michigan. Icyo gisagara kiri hafi yaho Donald Trump yashikirije mu ntango zindwi imigambi yiwe yo kugabanya bikomeye amatagisi y'amasosiyete akomeye n'abantu bakomeye ku giti cyabo. Vyitezwe ko Hillary Clinton yifatira mu gahanga imigambi ya Donald Trump mu kuvuga ko yogira ingaruka mbi zikomeye ku butunzi. Ivyo mu gihe imigambi yiwe yoshimikira ku vyerekeye kongereza ubuzi n'imigambi igenewe gusanura amabarabara, ibiraro n'ibibuga vy'indege. Ikoraniro yagirishije cyo kuwa gatatu muri Leta ya Iowa, Hillary Clinton yatangaje ko imigambi yiwe yerekeye ubutunzi izokongereza ubuzi burenga miliyoni 10, mu gihe yatangaje ko imigambi ya Donald Trump izotuma Amerika itakaza ubuzi burenga miliyoni 3. Kuba kurikirana inkino mpuzamakungu za Olympics ziri Rio de Janeiro, mahiganwa y'ukoga imetero 50 yabaye uno munsi kuwa kane, umuntu yo witsinda yabaye rero uno munsi kuwa kane ku banonotsi 8 yahiganyemwo barimwo umurundi n'umunyarwanda mu nkino mpuzamakungu za Olympique mu gisagara cya Rio de Janeiro. Murundi Billy Scott Irakoze yarangije mu kibanza c'indwi mu misegunda 26:36, mu gihe umunyarwanda Elwa Imani Raguha yarangije mu kibanza ca nyuma 8:26:43. Umurundi Antoine Gakeme azokwiruka imetero 800 ejo ku munsi wa gatanu, mu gihe ku ruhande rw'abafasoni umurundikazi Diane Nukuri n'umunyarwandakazi Salome Nyirarukundo bazokwiruka imetero 10,000. Michael Phelps, umunyamerika kirangiranwa mukoga ariko arondera gutsindira umudari w'inzahabu wa 2022 uno munsi kwa kane, Phelps azamaze gutsindira imidari y'inzahabu 3 mu nkino mpuzamakungu za Olympic z'uyu mwaka. Niyo yatsindiye higanwa ryo koga ry'uno munsi kwa kane azoba ari tsindiye inshuro 4 yikurikiranya mu nkino mpuzamakungu za Olympic. Katie Ledecky wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika araza guhiganwa nawe nyene uno munsi mu koga imetero 800, amaze gutsindira imidari y'inzahabu mu metero 2,400 mu nkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gisagara cya Rio de Janeiro muri Brazil. Golf iza gukinwa mu nkino mpuzamakungu za Olympic muzoba ubaye ubwa mbere mu kiringo kirenga imyaka 100. Muri gymnastics, umunyamerika kazi Simone Biles abonwa ko ari waza gutsinda ihiganwa ry'uno munsi kwa kane, aho abanonotsi muri urwo rwego bahiganwa ku giti cyabo. Muri rusange imidari y'inzahabu 19 niyo ihiganirwa uno munsi kuwa kane. Mu nkino z'umupira w'amaguru, igihugu cya Brazil cyarisubiye ko mu gutsinda ejo kuwa gatatu mu ijoro Denmark ibitsindo 4-0. Brazil yarunguruje muri 1-4. Imbere yaho Brazil yari yarangije inkino 2 zayihuje na Afrika y'Epfo na Iraq ubusa ku bundi. Radio Ijwi ry'Amerika mandanya gukurikirana amakuru twabateguriye. Uburusiya buriteguriye kuganira ivyerekeye kongereza ikiringo c'amasaha 3 imisi yose iyo guhagarika ibikorwa vya gisirikare mu gisagara gisinzikaye ca Aleppo. Ivyo bitangazwa n'abategetsi bishiramwe mu zamakungu bariko kandi batoza amakuru avuga ko bombe yarimwo imyuka yica ya chlorine yakoreshejwe n'igisirikare ca Siria muri ako karere. Abitegekanjwe ko igisigara c'Uburusiya gitangura uno munsi kuwa kane kuba kirahagaritse mu kiringo gitoyi ingwano kuva hagati y'isaha zineza mu gitondo gushika isaha imwe iyo kumutaga ku munsi amasaha yo mu karere ka Aleppo. Ivyo kugira birekurira abakozi bakorera amashira hamwe ajejwe kuzana ifashanyo zikenewe bikomeye mu gisagara ca Aleppo. Yamara umuvugizi w'umwe mu migwi gwanya ubutegetsi avuga ko agahengwe kuno munsi kwa kane katubahirijwe. Amenyesha ko ahubwo indege z'ingwano z'igihugu c'u Burusiya zongereje ibitero mu gihe inteko za leta ya Siria zagerageje kugira intambwe mu gice cha Ramusa mu gisagara cha Aleppo. Ibihugu vya Ukraine n'Uburusiya vyateranye amajambo no musi kwa kane ku vyatangajwe n'abategetsi b'Uburusiya vyuko Ukraine yarungitse abantu yahaye imyimenyerezo ya gisirikare mu ntara ya Crimea. Uburusiya buvuga ko abo bantu bajejwe gusambura ibibanza bikomeye muri iyo ntara. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko ivyo vyagirizo vy'Uburusiya bitagiraho bifatiye. Bamenyesha ko Uburusiya busa n'ubushaka gukoresha ibivyo nk'icitwazo cyo kongereza intambara imaze imyaka ibiri mu buseruko bw'igihugu. Inteko zishigikiwe n'Uburusiya zarigaruriye igice kinini cy'intara ya Donbas harimo ibisagara vya Donetsk na Luhansk. Abategetsi b'Uburusiya gushika ubu barananiwe kwerekana abantu bagiriza ko barungiswe muri Crimea. Batangaza ko bataye mu mvuto mu mpera z'indwi heze hafi y'igisagara cya Armayansk inyuma yuko babujije ko bashira mu ngiro igikorwa c'ububisha bari bajejwe. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho ibiziga by'abantu babiri bitaramenyekana abari bo byakuwe mu ruzi mu barazi muri komine Muramvya kuri uyu wa kane inyuma yaho icyo gikorwa gisibiye kuri uyu wa gatatu igihe byakugwayo umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Muramvya akaba ariho yari gushika ubu ibyo biziga ntibarasuzumwa ngo bimenyekane. Eloge buri kaneza yakurikiranye inkuru ari Muramvya.
More. Komine n'intara ya Muramvya nyene hagati mu gihugu cy'u Burundi ahantu byari haramazi menshi y'ibenga hakaba hari hegereye inkombe y'amabuye ndende rwose ifise nk'imetero 20 kimwe cyari giciye umutwe nta mpudu cyari ko ikaba cyari gifise sheti muhuguru kw'ibubamfu ikindi cyari gifise agapira gifusa agatambara mu maso kikaba kandi cyari kiboheye akagunira kamabuye ku maguru ayo maguru yatuniye mugongo imigozi zingurije mu izosi. Abapolisi bashitsa ivyo biziga vyari nk'igihe c'isahindwi z'umurango aho mu gipolisi kijejwe gutabara no gukinga impanuka nibo binjiye mu mazi. Bamaze kubishikana imusozi bifadikanije n'abagenzi babo hamwe n'abandi basivile bari bahari kubiduza bose hamwe harimo n'amenyesha makuru bahavuye baterura ivyo biziga biri mu mashashe yabigenewe berekeza kwibarabara rikuru ry'ikaburimbo. Bagiye kuwashika nk'igihe cy'isaha 9:30. Ibiziga byavuye bijyanwa mu ruhukiro bw'ibitaro bikuru by'intara ya Muramvya. Akarere ivyo biziga vyatowemwo nta mihana ihegereye nta n'abantu bigeze badoboka ngo baze kuraba igihe ivyo biziga vyariko bikurwa mu mazi ketse abahungu b'imiyabaga babiri. Hari abantu bane bari baje kuraba ko atawabo yo bari muri ivyo biziga. Bavuga ko batakaje abantu babiri mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Basiguye ko ababo bazimiriye mu gisagara cha Bujumbura batasubira kuba kubita ijisho. umwe muri bo yamanutse ashika ku ruzi igihe abapolisi bariko barakurika iziga cya mbere mu mazi kimaze gushika ku mutumba we n'abagenzi be baciye bataha ntibarindiye ko ikiziga cya kabiri gishikanwe imusozi ntitwavuye ngo tumenye niba hari uwo bamenye muri abo bantu babiri batowe ari biziga bababo canke abandi bose bari bahari ntawamenye n'umwe muri abo bantu Evariste Ndikumana umuvugizi w'igipolisi kijejwe gutabara yabwiye amenyeshamakuru w'igikorwa gikurikira kuva kuri uyu wa gatanu arugerageza kumenya abo bantu bishwe
Jeho nagomba kubashimira yuko duhejeje kurangura igikorwa twategeza kurangura kandi tugikoranye duhejeje gutora ibiziga bibiri kujya mwabibonye muri rivyere mu baratsi ubu rero mwadufashije twashoboye kubishikana ngakwibarabara tugira tubijari muri hospital muri morgue y'Murambi kugira ngo tubandanye ibindi bikorwa bizokurikira urakoze
Mu mpera z'indwiheze ikinyamakuru iwacu cyari cyavuze ko mu matohoza cyakoze cyamenye ko hari ikiziga kimwe mu nyuma n'igipolisi kigiye kuraba cyasangayo bibiri akarere ka Bugarama ibyo biziga byatowemo niho bivugwa kumenyesha makuru Jean Bigirimana yazimiri ku itariki ya 22 ukwezi kw'indwi mu mwaka umuyobozi w'ikinyamakuru iwacu yarasanzwe akorera Antoine Kaburahe yandikiye umugwi w'igihugu wigenga ujerwa ati akazi na muntu abusaba gufasha kugira ngo ibyo biziga bisuzumwe byongeye binamenyekane turetse abaserukiri wa mugwi bari bahari numwe mu bahanuzi ba musitanteri wa komine Muramvya igihe ibyo biziga byakurwa mu mazi hari kandi n'abaserukiri yindi migwi n'ibisata aha twavuga nkamwe mu mashyirahamwe yigenga hani hagati y'akazi na muntu hamwe n'igisata cya ONU kijejwe ati akazi na muntu Ku munsi wa kabiri w'indwi ikindi kiziga cy'umuntu atamenyekanye catowe mu ruzi ruzironza hagati y'imisozi ya Gihehe na Korane muri komine Giheta intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi Eloge buri kaneza imuramvya ijwi rya Amerika
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
Ni ku isa isa 12 ngice za mu gitondo kuri radijwe rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi leta imenyesha ko ikena ry'amafaranga y'agaciro ririko riribonekeza muri kino gihe riva kukwikika mu kiza ko barundi bamwe bamwe Joseph Butore cegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibi yabivugiye mu nama nkenguza amateka kuri uyu wa kane yariko arashikiriza ivyo ubushikiranganji butwagwa mu biro vyiwe bwaranguye Fidelite Ishatse niwe yakurikiranye iyi nkuru
Ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kirabananya kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'inama nshinga amateka Pascal Nyabenda yabagije cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Joseph Butore yije ikibazo kivako n'ingene cyokeye kimugwa.
Ikibazo kijanye n'amafaranga y'agaciro twagira tumenye nyakubahwa cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ko twagiye turabyumva bishikirizwa n'abarongoye banki nkuru y'igihugu no musi dufise mwebwe mu biraba byose ico kibazo cyo bacari catewe n'iki mbega ubuho kigeze he umuti wacu baruhe
Joseph Butore munyishu yatanze harimo kugobokerego amafaranga y'agaciro uva kubikika mu kiza
cyari kiguranye nuko kumura abantu bafatiye kutubazo tumwe tumwe twari duharimo akweze hari hatanguye ingeso y'ukumenga amafaranga y'agaciro mu gukoresha mu gusubira ifaranga y'u Burundi tukumva umuntu apangishije inzu riko yisha amadolari hari no batubariye mu minsi heze ko yariko aragurisha ikidanwa cifarini amadolari byo rero murumva ko tutasha kuvyihagira kuko biza kuzimanganya ifaranga y'u Burundi kuko byumvikana yuko muri ico gihe abakoresha ifaranga y'u Burundi mu gahanda n'ibidandazwa babake
Mwikubira ko wagira ngo cy'ikibazo cy'amafaranga y'akiciro gitegwe inyishu, Joseph Butori yabwiye abashinga mateka ko bahagurukiye amazu adandaza amafaranga y'akiciro ayo bita mu biro de change.
Icyo twakoze nuko zijya nzu zitwa ama biro de change ariho hanini igihe kwita speculation byaberamwo zafatiwe ingingo ruhasha, nyishi zirugagwa nejo hari zo rumise ariko zirugagwa. Uriyo twogira tuti agahengwe kariho.
Ushaka umunsi wa kabiri igipo cy'u Burundi cyabwira Joyce Sanganiro ko ari hamaze kugagwa amazu adandaza amafaranga y'agaciro agera kuri 20 ayo mazu aho gukutubahiriza igiciro cyashinzwe n'ibankuru y'igihugu BRB. Ico giciro naco haba nko kubagura cyangwa kubagurisha idura ry'abanyamerika kiri mu sema 7 y'amafaranga y'amarundi. Mu minsi y'ico giciro cy'ibankuru y'igihugu wasanga kimanitswe iruhande yadandarizwa amafaranga y'agaciro ku mabiro de change mu Faransa ari kugeza imbere icubahirizwa. Aho mukamenya yuko haba kugura cyangwa kudandaza ifaranga rimwe ry'abanyamerika igiciro cyatangwa cyari hagati y'ibihumbi 2 n'amafaranga 2,500 y'amarundi. Mbere yuko haba inama yahuje urongoye banki nkuru y'igihugu n'abadandaza amafaranga y'agaciro haheze ukwezi, ibyo bya abanyamerika ryari rigeze kugugwa no kugurishwa amafaranga ari hagati y'2,600 n'2,800 y'amafaranga y'amarundi. Kuva iyo nama ibaye haciye haba ingingo yo gutuza abadandaza amafaranga y'agaciro batazwi n'amategeko bita abavunjayi, ari nabo bagirizwa cyane yuko ari bo batuma amafaranga y'agaciro aduga. Hambavu iyo ngingo yarafashwe n'indyo yo kugenzura ko amazu adandaza amafaranga yubahiriza igiciro gitangwa n'ibanki nkuru y'igihugu. Kuva izo ngingo zimaze gufatwa, mu mazu y'ubudandaji bw'amafaranga y'agaciro nk'uwarondera amafaranga y'agaciro nk'amadolari yasa nk'urondera umuzi w'ibuye. Bamwe mu badandaza amafaranga y'agaciro twaganye n'abo batashinyeho tubafata amajwi baduhishutse yuko amwe mu mafaranga barabadandaza barabayaronswa n'ibanki nkuru y'igihugu, iyo nayo ikaba itakibaha amafaranga y'agaciro. Batubwiye kandi ko andi mafaranga barabadandaza bayakura mu banyagihugu basanzwe babaje kuyabashorera. Abo nabo kwega icyo cy'ibanki nkuru y'igihugu kiri hasi cyane hagutumbira mwene abamadandaza amafaranga y'agaciro bashima kuyagurisha mu kinyegero kubera ko ariho baca baronka amafaranga menshi. Nk'akarorero kuri uyu munsi wa kane, amakuru twahawe n'abari bahejeje kudandaza no kugura amafaranga y'agaciro nibonye ntibashimye ko tubafata amajwi batubwiye yuko idwe ry'abanyamerika nk'akarorero ryagugwa ariko ngo rikagurishwa hagati y'2,300 n'2,250 by'amafaranga y'amarundi. I Bujumbura mu Burundi, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda, inama y'abashikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu yemeje ko urwego rw'ubushikirizamanza bujejwe amatohoza y'ibyaha rwari rusanzwe ari ishami ry'igipolisi cy'igihugu ruhinduka urwego ukwarwo rwigenga rukavanwa mu bushikiranganji bw'umutekano mu gihugu rukazocungwa n'ubushikiranganji bw'ubutungane. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi.
Kuri wa kane mu kiganiro wa ministre batatu Musafaziri Harerimana w'umutekano mu gihugu, Johnson Businge w'ubutabera na Stereford Mugabo ministre ushinzwe imirimo y'inama y'abaministre bahaye itangazamakuru basobanuriye abanyamakuru bimwe mu byaraye bivuye mu myanzuro y'inama y'abaministre yateranye kuri uyu wa gatatu. Abanyamakuru basobanuriwe zimwe mu mpinduka zabaye mu rwego rw'ubutabera aho inzego eshatu zose zabarirwaga muri ministeri y'umutekano mu gihugu ubu zigiye kujya zirebererwa na ministeri y'ubutabera. Ku ikubitira ishami ry'ubugenzacyaha rya polisi y'u Rwanda CID rigiye kugirwa ikigo cyigenga gishinzwe iperereza gishyirwaho n'itegeko. Inama y'abaminisitiri yanemeje ko ishuri rihugura abapolisi kinyamwuga ritanga impamyabumenyi zitandukanye risanzwe ari ishami rya polisi ryacungwaga na ministeri y'umutekano mu gihugu, ubu rizahinduka urwego narwo ukwarwo narwo rukazacungwa na ministeri y'ubutabera. Inama y'abaminisitiri kandi yafashe umwanzuro ku rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa narwo rwabarizwaga muri ministeri y'umutekano mu gihugu ruzacungwa na ministeri y'ubutabera. Mu bisobanuro ministeri w'ubutabera ahitangaza makuru yavuze ko urwego rw'ubugenzacyaha kwa rutakiri ishami rya polisi ari ubwo bwo gukomeza uru rwego. Ministre Businge yanasobanuye inshingano urwego ruzaba rufite.
Ruzaba rushinzwe crime intelligence, ruzaba rushinzwe criminal investigation, ubugenzacyaha rusanzwe rukora, ruzaba rushinzwe judicial police, ibirebana no kohereza amadosiye bakoze mu bushinjacyaha. Crime intelligence ni ukuvuga kuba bagira ubushobozi bwo kwakira amakuru ayo ari yo yose agakorerwa isesengurwa arebana n'ubukozi bw'ibyaha na trend z'ibyaha ku isi hose no mu karere no mu gihugu, ariko ku buryo urwo rwego rwahawe ubushobozi kugira ngo rugere ku rwego nyine igihugu cyacu cyifuza.
Ministre Businge yavuga ko iki kigo kizaba gifite ubuyobozi, umuyobozi wacyo, abakozi bihariye barimo abasivili ndetse n'abasanzwe ari abapolisi. Izi nzego zose zajyanywe muri Ministeri y'Ubutabera zahoze zibarizwa muri Ministeri y'Umutekano mu gihugu. Ministre Fazili Harerimana uyobora iyi ministeri avuga ko uburyo bwo kwimuriza inzego zigashyirwa muri Ministeri y'Ubutabera ari ugushyigikira ko uburenganzira bwa muntu bwarushaho gutera imbere.
Urwego rw'ubugenzacyaha rwayoborwaga n'ubushinjacyaha niko amategeko abiteganya. Kuba rero bigomba kuba mu rwego rumwe kandi byose bikaba muri minijiste kuko ari ikuriye ubushinjacyaha ndetse n'itegeko nshinga iteganya yuko minijiste ifite ububasha bwo kubwira umushinjacyaha fata umuntu cyangwa rekura umuntu. Ngo kuba byaba hamwe ni intambwe mu burenganzira bwa muntu kugira ngo buri kanya bikomeze bikurikirirwe hafi kandi bikorane hafi.
Ikigiye gukurikiraho ni ukujyana umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko ikagena amategeko azagenga uru rwego uko ruzakora ndetse n'urwego umuyobozi warwo azaba ariho. Ministeri y'Umutekano mu gihugu yari isanzwe ishinzwe urwego rwa polisi ndetse n'urwego rw'amagereza izasigarana gusa mu nshingano zayo. Urwego rwa polisi narwo amashami make kwa hari ayandi mashami agiye kuba ibigo byigenga. Ministeri y'Umutekano mu gihugu izasigarana muri polisi y'igihugu amashami nk'ayarebana n'iby'amategeko y'umuhanda, iby'inkongi z'umuriro ndetse no gukumira ibyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mbere yuko dutera dusozera ibiganiro vyacu, tubanze tubumvishe aka karirimbo One Dance kacuraranzwe n'umucuraranzi Drake.
Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like your
style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go.
higher powers taking hold on me.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ya mari imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Umukandida w'umudemokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Hillary Clinton ariko arashikiriza muri aka kanya imigambi yiwe yerekeye butunzi. Amenyesha ko imigambi yiwe yofasha igitigiri kinini cy'abakozi b'Abanyamerika mu gihe umukandida bahiganwa w'umurepublika Donald Trump afise imigambi kugabanya amatagisi ku bakire nkawe. Hillary Clinton ariko arashikiriza imigambi yiwe yerekeye butunzi mu gisagara cya Warren muri Leta ya Michigan. Icyo gisagara kiri hafi yaho Donald Trump yashikirije mu ntango z'indwi imigambi yiwe yo kugabanya bikomeye amatagisi y'amasosiyete akomeye n'abantu bakomeye ku giti cyabo. Kuvyerekeye inkino mpuzamakungu za Olympique mu gisagara cya Rio de Janeiro mu mahiganwa y'ukwoga imetero 50 umuntu yobitsinda yabaye no munsi kwa kane kuba nonotsi umunani bayahiganye umwe ari mu Burundi n'umunyarwanda mu nkino mpuzamakungu. Murundi Billy Scott irakoze yarangije mu kibanza acindwi n'imisegunda 26 n'ibice 36 mu gihe umunyarwanda Elwa Imana Iraguha yarangije mu kibanza 18 n'amasegunda 26 n'ibice 43. Kuyandi makuru Burusiya buriteguriye kuganira ivyerekeye kongereza kiringo c'amasaha 3 imisi yose ivyerekeye guhagarika ibikorwa vya gisirikare mu gisagara gisinzikaye ca Aleppo. Ivyo bitangazwa n'abategetsi bishira hamwe mpuzamakungu ONU bariko kandi batoza makuru avuga ko bombe yarimwo imyuka yica ya chlorine yakoreshejwe n'igisirikare ca Syria muri ako karere. Vyari bitegekanijwe ko igisirikare c'Uburusiya gitangura no munsi kuwa kane kuba kirahagaritse mu kiringo gitoyi ingwano kuva hagati y'isaha zine zo mu gitondo gushika isaha imwe yo kumutaga ku munsi amasaha yo mu karere ka Aleppo. Ivyo kugira birekurira abakozi bakorera amashirahamwe ajeje gufasha kuzana imfashanyo zikenewe vyihuta mu gisagara ca Aleppo. Ibihugu vya Ukraine n'Uburusiya vyateranye amajambo no munsi kuwa kane mu vyatangajwe n'abategetsi b'Uburusiya vyuko Ukraine yarungitse abantu yahaye imyimenyerezo ya gisirikare mu ntara ya Crimea. Uburusiya buvuga ko abo bantu bajejwe gusambura ibibanza bikomeye muri iyo ntara. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko ivyo vyagirizo vy'Uburusiya bitagiraho bifatiye bamenyesha ko Uburusiya busa n'ubushaka gukoresha ivyo nk'icitwazo c'ukongereza intambara imaze imyaka ibiri mu buseruko bw'igihugu intego zishigikiwe n'Uburusiya zarigarurira igice kinini cyo mu buseruko bwa Ukraine. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha niho bigarukiye. Dushimiye ingenieur yadufashije ku buhinga bw'ivyuma Nelson Lopez kuri wafishije hamwe ibi biganiro ni Fatou Alimaskarara kuri mikro naho mwari kumwe nanje Fidene Yonga. Turabashimiye tubifuriza kugira umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.